Iyo mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Bari muri Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 radio Ijwi riyobora kaze makuru iyo kuri no mugoroba mugiye gushikizwa na Fidel Niyonga kumaze kumenyera ko tuyabashikiza turi mu ngo zacu mu micungararo y'igisagara cha Washington DC mu ntumbero yo kubandanya kwirindikiza cha virus ya corona. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zirashima muri rusange urugendo rwa Perezida w'Urundi Evariste Ndayishimiye i Kigoma. Amara ziracyafise amakenga iyo guhunguka.
Turabona ku mutekano mu gihugu cyacu cy'amavukiro ego kweri urahari ariko tubyitegereje neza haracyaragahaze.
Turavye nk'ubu hariho nk'ibintu twumva ibintu by'imigwi bigumitera ahantu nk'ubu twarumise mu Rumonge bubanza.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yategetse ko imbibe zari zarugawe kubera ikiza cya COVID-19 zisubira gufungurwa cyo kimwe n'ibibuga by'indege. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano amasosiyete atatu kubera yarenze ku ngingo ya ONU iziririza ibigwanisho muri Libya. Imbere y'ayo makuru tubanze duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Cote d'Ivoire Henri Konan Bedie ayoboye umugambwe utavuga rumwe na leta yahamagariye abanyagihugu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Alassane Ouattara. Ibindi na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Mu nama n'abanywanyi b'umugambwe wiwe ejo ku munsi w'Imana, Henri Konan Bedie umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Ouattara yarateye akamo abanyagihugu kabasaba kwiyamiriza ubutegetsi. Igihugu cha Cote d'Ivoire kimaze igihe gihanzwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu batari bake mu kwezi guheze. Ni nyuma yaho mukuru w'igihugu muri iki gihe Alassane Ouattara afise imyaka 78 yivuguruje kuvyo yari yatangaje mu ntango z'umwaka igihe yavuga ko atazokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Umugambwe wiwe wamushikirije nk'umukandida mu matora inyuma yaho mu kwezi kw'indwi umushikiranganje wiwe wa mbere Amadou Gon Coulibaly yitavye Imana ahitanywe n'ikibazo cy'umutima. Abari ko bahiganwa nawe mu matora bavuga ko atemerewe n'ibwirizwa shingiro guhiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu kiringo cya gatatu. Yamara Perezida Ouattara we avuga ko ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe mu mwaka w'2015 atari ryo agenderako. Sentare ijejwe ibwirizwa shingiro muri Cote d'Ivoire yaramuhaye uburenganzira bwo gusubira kwitoza.
Urakoze Oriane. Ibice bitari bikevye ku mugwa mukuru w'igihugu cya Mauritania birageramiwe n'imyuzure inyuma y'imvura y'isegenya yaguye ku munsi w'Imana. Abanyagihugu baba mu bice bitari bikevye mu mugwa mukuru Nouakchott bari barengewe n'amazi ku munsi w'Imana inyuma y'imvura y'isegenya iboneka gake. Kugendesha imodoka ndi byashoboka mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru abanyagihugu barafatiwe muri ibyo bice kubera imyuzure. Amazu amwamwe yararengewe n'amazi. Igihugu cya Mauritania cyaronse imvura irenge iyo cyahora kironka ku mwaka mu gihe cy'agatasi. Perezida wa Mauritania Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani agendeye ibisagara bya Bassiknou na Abdel Begrou ku itariki 10 y'ukwezi kw'icyenda. Ibyo bisagara byombi biri mu bumanuko bw'ubuseruko bw'igihugu byarasinzikajwe n'imyuzure yasambuye amazu atari make. Yemeye gushyiraho umugwi w'abajejwe kwishyura byihutirwa gusanura uruhome rukingira igisagara cya Bassiknou hamwe no kubaka ibarabara ryugurura igisagara cya Abdel Begrou. Ibihugu bitari bike byo muri Afrika mu burengero birageramiwe muri iki gihe n'imyuzure iterwa n'imvura y'isegenya. Abantu batari bake baramaze kuhasiga ubuzima mu bihugu bya Niger, Senegal na Burkina Faso. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano amasosiyete atatu kubera yarenze ku ngingo ya ONU iziririza ibigwanisho muri Libya. Inama isanzwe y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'umuryango w'umwe bw'Uburayi Bruxelles yafashe ingingo zizozibira amatungo y'ayo masosiyete zongereza yaziririze kugirira imirimo y'ubudandaji mu bihugu byose bigize uwo muryango. Abantu babiri ku giti cyabo nabo nyene bafatiwe ibihano kubera barungika ibikoresho bya gisirikare muri Libya. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ufise amato y'ingwana akorera mu mazi yegereye Libya ajejwe kubahiriza ishyirwa mu ngiro ry'inkingo ziziririza ibigwanisho muri icyo gihugu no gutororokanya amakuru y'iperereza kubayirengako. Libya yaranzwe n'akajagari mu kiringo kigera ku myaka 10 kuva umugumuko warushigikiwe n'ishyirahamwe OTAN utembagaje ukongerwa hitana mu mwaka wa 2011 umutegetsi yatwazaga hotoro mu Muammar Gaddafi. Yamara hari ibimenyetso ko ariko haraba intambwe mu nzira y'amahoro mu gihe abaserukira impanze zitanda mu mitwe muri ico gihugu bahuye mu biganiro vy'amahoro mu gihugu ca Maroc. Ninyuma yuko izo mpande zitangaje giturumbuka agahengwe zikemera ko amatora aba mu gihugu. Ayo yaramwamwe mu makuru makuru avugwa ijya no hino ku isi. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ashobora kudushikira kuri internet ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zakiriye mu vyiyumviro bitandukanye ijambo ryashikijwe na Perezida w'u Burundi cyo gutabukana impunzi mu rugendo rwiwe rwa mbere mu gihugu cya Tanzania aho yahura na mugenzi we wa Tanzania John Pombe Magufuli mu ntara ya Kigoma ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Mugenzi wacu James Joven akorera mu gihugu cya Tanzania yaganiriye na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta kugira yumve uko zakiriye iryo jambo.
Egome twamumese ko perezida w'iwacu w'u Burundi hamwe na perezida wa Tanzania ko bahuye baraganira vyinshi ku vyerekeye ivy'ubutunzi n'ivy'ugutahukana impunzi. Ico ubutunzi haswa ico mwisanzwe ntawo kigaya kuko umba ni migambi yabo hagati ya bene babiri aho ico ni kintu gitomoye gose. Kama ikindi naco umuntu afise kama kenga n'ico gutahukana impunzi kuko gutahukana impunzi nzi ntivyari bibi gusa kereze uko twomba yuko hamwe hamwe umutekano utaramera neza mu gihugu usanga rero bamwe mwumba yakibagura gusubira mu gihugu cacu c'u Burundi.
Yego twarumvise nyakubahwa mukuru w'igihugu yaratembereye mu ntara ya Kigoma aho yaje kubonana na mugenzi we bari kuvugana iby'ubuzima bw'ibi bihugu bihanye imbibi. Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye avuga ko bijanye n'ubutunzi atibagiye n'ingene impunzi zagiye zakigwa na Tanzania mu bihe byarenganye. Yarashimye ingene Tanzania yabyifashemwe mu kwakira impunzi nk'umuvyeyi. Twaragishimye aho ntibibagiye rero nihunguka ry'impunzi ziri muri Tanzania ko zosubira mu gihugu cy'amavukiro narijya harangwa umutekano mw'iki gihe. None rero twebwe nk'impunzi turabona ko umutekano mu gihugu cyacu cy'amavukiro ego kweri urahari ariko tubyitegereje neza haracyaragahaze leta iyo kemura kugira ngo natwe tutahuke dufise umutekano mu mitima yacu itunganye.
Kese ndabishimye bivanye n'ukuntu ingere no banarahunze kuko umutekano ahantu merereye ntuhagaze neza kuko beshi abiwanje bose barabamaze bica none nacho gituma cyahutse mpunga hashika ngaha aje navyakiriye nabi bivanye kuko sino kwemeza yuko amahoro yabonetse ko kizongorane zitarahera aje navyakiriye nabi
turavye nkubwo hari nk'ibintu twumva ibintu by'imigwi wiguma itera ahantu nkubwo twarumbese mu rumonge bubanza turumva na bitoki yuko hose aho kwaguma haduka ibintu ibintu by'ingwano ibintu ne baguma ne barasa nabica abantu twatwumva yuko hari kandi n'undi mugwi kumbure na wene woba uza uva muri Kongo itwa Lady Tabara. Rero ibyo byose byo ni ibintu bigwa bituma birutera ubwoba tugira ubwoba bwo kwakosubira kujya mu gihugu.
Je bazo rero ni nko kuraba ngene iryamigwi twumva iri kudurumbanya umutekano mu gihugu twebwe yaruteye umutima hagaze kubera nidushobora kumva ingene byo bava ko ari bisuma mugaba bakoresha inkoho za rutura. Ego me bica birutera ikibazo gihagaze tugasaba rero leta ko yo icarira ico kibazo nkankama kuko tutazi mu minsi iri imbere ingene bizoba bitwa biragenda hama bakicara hamwe bakaganira natwe tukaronka ituze mu mitima yacu tukabona gufata umwanzuro wo guhunguka kabiri. Kandi mu gihe twoba uwo batarayumvamo gusubira mu gihugu cy'amavukiro tugasaba leta n'abajejwe impunzi amashyirahamwe mpuzamakungu ngo koyo iyo fataka kanya kukumviriza urya muntu atari yumvamo gusubira mu gihugu cy'amavukiro kuko iyi impunzi ziri ko zirahunga usanga benshi bahunga ibibazo bitandukanye tutibagiye ko haba harimwo abafite ibibazo bibaraba kugatwe kiwabo hanyuma hakabaho nihunga rya rusangi nyene mu bihe haba ari hunga rya rusangi. Ariko rero mu gihe umuntu biba atari yumvamo gutaha wasaba ko yoyumvirizwa maze kumvirizwa rero bagafata ingingo bonye n'ubwabo imubereye bivanye nuko nkumbure atari yumvamo subira mu gihugu c'amavukiro ariko uvyumvamwe nawe kweri nibaze yuko ubutahi wabo ni mwiza cyane no mu giswahili bavuga ngo umuzarawo kwawo ni mutumwa natwe turifuza kuba rwosubira mu gihugu c'amavukiro ariko tukatera kamo leta ko yofata nkama ikibazo c'umutekano ari nacyo gituma abantu benshi bahunga buri mwanya buri mwanya
nuko vuga yuko nkuko twahunze umwe safi sigaza cyo gitandukanye kandi nkuko no gusubira inyuma umuntu adusubira inyuma bivaye nuko abona yuko ingwane yoya heze muva ko ico kintu cyo kuvuga ati ngo harabahunguka ni nkuko kandi hariho nabagarukino rero ibyo byo ntibyo gutangaza byavana mu wese umba afise ico yaje ahunze cyaje yirutse
turavye bwoje bavuga ngo buza gushabura tagata mwaya mezi make nyene turumba ibintu bitagenda neza abantu bakubitwa bagashaya bakononerwa ubuzima bwabo abandi bagafungwa abandi turavyumva byinshi biducivutu mbere tukaba twagira ko tunasaba ko yotanga umuco leta yova mu gacerere gatanga umuco abantu bakamenya ukuru aho guhagaze ari mbere nk'uwagizwa n'icyaha gahanwa bimwe biboneka kugira ngo abarundi bagire icyizere basubize icyizere ku gihugu cy'u Burundi hanyuma tukaba dusabye na leta y'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe atwumva ndetse na Tanzania igihugu cyatwakiriye ku ruhande rw'impunzi twege tubatekanye turi nk'abanyagihugu nk'impunzi zahunze ngaha hariho abantu bamwe bashobora kwiyumvira ngo mu makambi y'impunzi ngo niho hakoregwa ngo bubi oyaye habanamba aho duhaye icyizere leta y'u Burundi na leta ya Tanzania ntibadushire kwitukebwe ngo nkumbure turi mu bahungabanye umutekano abantu bari mu makambi y'impunzi twebwe turi impunzi ivyo ntidushobora kwivanga dusabye gusa leta ko yodukorera ibishoboka byose tukaronswa amahoro tukongera tukumvirizwa nk'impunzi mu gihe impunzi yo bitari yipfuza gusubira mu gihugu cy'amavukiro
turagushimiye James Joven Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yategetse ko imbibe zari zarugawe kubera ikiza cya COVID-19 zisubira gufungurwa cyo kimwe n'ibibuga by'indege ariko ivyo akaba bikoze inyuma yaho igitegiri cy'abanduye iyo ndwara ciyongera ku munsi utashe n'inkuru ya Ignatius Bahiza ari muri Uganda
Nubwo umubare w'abanduye icyorezo cya COVID-19 ukomeje kuzamuka ku muvuduko uhambaye ndetse n'abapfa akaba biyongeye, Perezida Museveni yavuze ko ingaruka zo gukomeza gufunga imipaka kimwe n'ibindi bikorwa by'iterambere ku mutungo w'igihugu zishobora kuzaruta iz'uburwayi ku magara y'abantu. Yongeye ko imiterere y'iki cyorezo n'ukuntu cyakwirindwa bimaze kumenyekana, bityo akaba ari nta mpamvu yo gufunga ibikorwa by'igihugu ubuziraherezo. Aho akaba ariho yahereye atangaza ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga kigiye gufungurwa ariko kigatangira no kwakira abakerarugendo bonyine. Abo bakerarugendo rero bazemererwa mu gihugu n'abameze bate kandi bazasabwa iki?
Provided they tested negative 72 hours before arrival in Uganda.
Icyangombwa nuko baba barapimwe iyo ndwara mu masaha 72 nuko bagasangwa batayifite mbere yuko binjira mu gihugu. Kandi abagenewe kuyobora aba bakerarugendo bakazareba ngo ntabwo bivanze n'abanyagihugu bazaje babafata ku kibuga cy'indege babatwara aho bagomba kuja batabahagarikije mu nzira.
The tourists will be driven straight from the airport to their destinations.
Uretse gufungurira abanyamahanga ikibuga cy'indege, Perezida Museveni yongeye ategeka ko amabwiriza yo guhagarika uruja n'uruza rw'abinjira n'abasohoka ku mipaka yose y'ubutaka Uganda isangiye n'ibindi bihugu nk'uko yari yarashyizweho mu kwezi kwa gatatu mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza iki cyorezo COVID-19 yahita ahagarikwa nuko ibikorwa ku mipaka bigasubira nk'uko byabaga mbere. Uretse iby'imipaka, amashuri nayo yemerewe kongera gufungura guhera n'itariki 19 z'ukwezi gutaha, ariko ku banyeshuri bari bari mu mwaka wa nyuma w'amasomo yabo mu nzego zitandukanye bonyine kugira ngo bazagire umwanya mugari ku ishuri uzabarinda kutandura nk'uko Perezida Museveni abisobanura.
Indeed, the total number of finalists is 1.2 million learners out of the total of 15 million. less than 10%.
Ati nibyo koko kubera umubare w'abanyeshuri guhera mu mashuri abanza kugeza kuri za kaminuza yabari mu mwaka wa nyuma w'amasomo yabo ntabwo ugeze kimwe cya 10 cy'abanyeshuri bose muri rusange dufite mu gihugu. No kubera iyo mpamvu bazaba bafite umwanya mugari watuma bakurikiza amabwiriza yo kwirinda icyorezo kandi bayakurikije neza ntacyo bazaba. Mbibutse ko ingaruka zo gukomeza dufunze amashuri zizaba nyinshi cyane kubera akavuyo kazabaho mu gihe abava mu mwaka baje mu wundi bazasanga bakurikiye batararenze ku rwego bari bariho. kugira ngo tuzahuze ibi bintu bizatugora. Abarimo kurangiza bagomba gukomeza kugira ngo aba bakurikiye bazabona aho baje.
Can we afford to have the two batches in 2021? The answer is a clear no.
Kuri iyi ngingo ijanye n'iby'uburezi, Museveni yongeyeho ko mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha ariho leta izafata umwanzuro ku bandi banyeshuri batafunguriwe gutangira amasomo yabo. Rubanda nyamwinshi bari bategereje ko Perezida Museveni yagiye gufungura insengero, dore ko benshi bavuga ko roho zabo zishonje ijambo ry'Imana, ariko nubwo insengero zitari kuriwe gukora nk'uko bisanzwe zemere ko habaho gusenga ariko hadateranya abantu basaga 70 kandi bakanakurikiza amabwiriza yo kwirinda yose. Ukurikije Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu, ubu umubare w'abamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 muri Uganda uhagarariye ku 600,668, abamaze kuvurwa bagakira kuri abo ni 2,731, 63 bo akaba bamaze guhitanwa n'iki cyorezo, kandi abaturage basaga 450 bo akaba aribo bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara. Abasaga 2,000 kuri abo bose bamaze kwandura n'abasangwa mu mujyi wa Kampala honyine. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Turagushimiye Ignatius kuri iyo nkuru.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amashirahamwe 50 yo mu Burundi adaharanira inyungu za politiki yasavye ibihugu biri mu kanama mpuzamakungu kajejwe agateka kazi na muntu kudasubira kongera ikiringo wa mugwi wigenga wako kanama ujejwe gutohoza ivyaha vy'ityozwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Gerard Hakizimana ayoboye ishirahamwe Foricon F ryiyemeje kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama ari mu bateye igikumu kwikete amashirahamwe yanditse. Yaganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nambere cyatwe twandika rino kete ni kete twavuga ko yanditswe n'amashyamwe 50 akorera mu gihugu, kandi amashyamwe asanzwe afite abayaserukira na cyane cyane mu ntara zose z'igihugu n'amakomine. Tukaba tumaze kuja hamwe twarabonye ko ibyagiye birakugwa n'ujya mu gwiye nk'uko twari tubishikiriza birimo amaraporo twavuga ko afite intumbero za politiki, bigatuma rero ujya mu gwira raporo usohora ari raporo zitizewe, biboneka ko izo raporo uzikorana n'abatavuga rumwe. Murazi yuko ujya mu gwi ucemererwa gukora wemerewe n'itegeko ya resolution 33 agakunigagaze 2024 rya kajya kanama kagize ibyagata kazi na muntu i Geneve hari kuwa 30 mu kwezi kw'icyenda 2016 mu gihe leta yoyo iterekwa izajya uwo mugwi hamwe n'ibindi bihugu twavuga ko bitabona kumwe izajya uwo mugwi. Mugabo biza kurangira uwo mugwi ushyizweho n'iyo tegeko twavuze ucutangura rero gusohora muri raporo za mbere, raporo kuvuga ko za raporo zihengaje cyane ibitwerwa nk'abari mu gihugu. Ari nacyo gituma mu mashyirahamwe ashyika 50 twavuze duti ntibishoboka, reka dusabe nyabuna dusabe ishyamwe mpuzamakungu ni na cyane cyane by'ibihugu bihurikiye muri kajya kanama kudasubira kwemerera ujya mu gwi gukora amatohoza ku Burundi, kuko musanzwe muzi ko nayo matohoza uvuga gukora uyakora utari mu gihugu. Bigatuma rero amaraporo gusohora usura amaraporo atariyo mu gihe na twebwe turi mu gihugu utigera na rimwe utubaza cyangwa tuvugane ku bijyanye n'ikibazo cy'agateka kazi na muntu maze abone gusohora raporo nziza.
Jean Hakizimana, muravuze ko uyu murwi usohora amaraporo ibintu bitari byo, ibintu biterekana ku ntagateka kazi na muntu kifashe mu Burundi, ariko hari ayandi mashyirahamwe y'Abarundi arenga 50 nayo nyine yoyo avuga ko uyu murwi ibyo wandika eka amaraporo ushikiriza byerekana ibiba mu gihugu hagati. Byumvikana gute ko amashyirahamwe atawegamiye ategamiye amaleta yo mu Burundi asoma ukuntu gutandukanye ibintu bera mu Burundi ivyo byo babiva kuki?
Icyo biva ko murazi ko mu guhera mu 2015 hari amashyirahamwe byagaragaye ko ayo mashyamu atagihanye agatakazina mu mucanyi atajya amashyamu yigenga bivanye n'ingene bagiye barifata mu bihe twariko turacamo mukamubizi ko hari amashyirahamwe yashyize abantu mu mabarabara mu gihe sentare igihe cyo kwezi bwiza shingiro yoyo yavuga ko ikiringo cya gatatu abantu ariko ariyamiriza gihuye n'amategeko mukamuzi ko na sentare y'akarere nayo ni mu rubanza rwayo yasomye yemeye ko umukuru w'igihugu w'icyo gihe yari yatowe yizwe n'amategeko kandi ikiringo cy'igihugu kitabonyahanga ibwiza shingiro bimaze kugenda uko rero hari amashyirahamwe twavuga ko yataye intumbero atakiri kuri ya ntumbero guharanira hagati y'akazina muntu akaba agizwe nabo n'abantu twavuga ko bahunze igihugu mbere n'umunsi bafise n'imitahe bahiga kuko bagirizwa kwifatikanya n'abagombye gutembagaza ubutegetsi no gukorana nabo ibyo rero bigatuma abo bantu basa batazambaye mu gusohora amaraporo atariyo no mu guhenda imigwi imwe imwe ya ONU tutibagiye guhenda amakungu n'ibindi bihugu kugira bishoboke Urundi bahunze bugume bubonwa nabi na cyane cyane babicishije muri ibinyine tuyatakaza na muntu ayo mashyirahamwe rero muvuga tudasoma ibintu kumwe nyishyizwe narabonye n'amashyirahamwe 40 43 harimo amashyamwe mpuzamakungu ayo nayo tukavuga duti twebwe mu mashyamwe yacu turemeza ko ayo mashyamwe mpuzamakungu asanzwe ahendwa nyine nabo bavuga ko bahanda agatakazina muntu bari mu buhungiro mu gihe nabo n'ibyo bashyikiriza bidahuye niba biri ko biraba ku rubuga ibyo nicyo tuma tuvuga duti ntidushobora kuvuga imvugo imwe ntidushobora guhuza uko tubona ibintu uko twebwe tubivuga nk'abari mu gihugu nabo bakabivuga nk'abagihunze abari nyuma yacu byumvikana ko raporo zacu na cyane tuvuga byatigeze gukorerwa ko kuko tubivuga ataruhande na rumwe twegamiye ko nacyo tuba tumaze kwitegereza ibyagiye birakorwa n'ujya mugwi n'ibyanditswe najya amashyirahamwe nyine mwavuze 43 harimo n'ayatanze Burundi twavuze duti reka natwe tugire twerekane aho duhagaze nk'amashyirahamwe ari mu gihugu nk'amashyirahamwe ariko akurikirana ibintu ku mwanya
ariko murazi ko urya murwi ari umurwi mpuzamakungu urimo abantu atari n'abarundi atanga ingufu bafise zo kuvuga ibintu bitandukanye n'ibikorera mu Burundi
murakoze cyane mugabo anagenda bishyure gatonyi nibyo urimo abantu atari abarundi kandi baba mu bindi bihugu batatekereza guhengama mugabo ibyakozwe ibiri ku birakogwa n'ujya mugwi ni ibintu bihengamye n'ibintu biboneka ko abantu bafise abantu bakorana na cyane cyane nk'aya mashyirahamwe twavuze haruguru amashyirahamwe yahunze igihugu bajya bibona imitahe kugira bishoboke bobo kandi babizi nabone n'akazi n'akazi bahawe n'ishyamba mpuzamakungu ONU rero baragerageza kwerekana ko ibyatakazi na muntu bihungabana cyane gutyo binatuma bongera ikiringo babandanye bakora ako kazi tukavuga duti mu mashyamba turongoye turabaza cyane n'inyifatire yose ituma umuntu ashyikiriza ibitari ukuri kuko iyo uharanira agatakazi na muntu ugashyikiriza ibitari byo uri kurahunyanga agateka uharanira niyo kuri amatohozo wakora amatohozo atari yo ugashyikiriza ibitari byo uri kurarenga amategeko n'amabwirizwa yo gukora amatohoza ari nacyo bituma twebwe dusaba duti byari byiza ko ukuri kuvugwa nk'ukuri nk'uko twe tutabivuga twemeza ko agateka akazi na muntu mu Burundi butuvugana kifashe neza nta bihugu byerekana kuyigena mugabo turemeza ko mu Burundi iby'agateka akazi na muntu byifashe neza mbere uno munsi twavuga ko Burundi bwateye imbere ku bitari bike na cyane cyane hasigaye abantu zamana zikibiriraho iyo umuntu akoze ikosiri arabihanirwa ibyo ni ibintu bikomeye iyo ukoranye agateka akazi na muntu hanyuma ikindi tuvuga ko naho ari abanyamahanga biboneka ko hari ibyo bavuga baracyataga ko mu kiringo cya gatatu bibagiye ko sentare yari igiye kohereza ubwiza shingiro yari yemeje ko icyo kiringo cyari gihuye n'amategeko
ku bwanyu inyungu z'uyu murwi cyangwa inyungu z'ibyo bihugu muvuga ko bishyigikiye uyu murwi muri raporo utohoza ni nk'izi
inyungu z'uwo murwi ubwa mbere iyo uwo murwi afite aho wikorana hanyuma murazi ko iyo umuntu afite aho wikorana aba afite n'inyungu inyungu n'izi ni izo gufasha abo ariko barafasha kugira bikunde batyoze Burundi hanyuma z'ibihugu murazi ko ibihugu bitagiye byifata kumwe cyangwa bibone kumwe ibibazo byo mu Burundi guhera mu 2015 rero tukuvuga ko inyungu ni izabo inyungu ni iz'akazi kabo mugabo si inyungu z'abarundi inyungu z'abarundi zo zirahunyangwa kuko abarundi baba bariko bararemekwa intebe cyushe na cyane cyane mu kubashyira ko ibitari byo
ku bwanyu n'ayo mashyirahamwe 50 yanditse iryo kete nta kintu na kimwe cy'ukuri kiri muri iyo raporo hari amakuru ahora atangaza bavuga ko hari ubwicanyi hirya no hino mu gihugu
tuvuze iby'ubwicanyi cyangwa tuvuze ati nta makuru n'amwe ari muri iyo raporo twayiyamiriye tukaba turiko turavuga ibihushanwe ni ukuvuga ko raporo basohora ni raporo tukavuga ko raporo ya politiki atari raporo koko iharanira agateka akazina muntu cyangwa igomba ibyifashisha mu gateka akazina muntu ku bijyanye n'abavuga bapfa uri kurasoma raporo radi na raporo zo bona bandi nuko yanumushure sanganya ajya mu raporo iyo nyangwa yatakaza umuntu cyane bataraje icyari tumye rero twavuga duti uno munsi n'ukuri turemeza ko agatakaza na muntu rundi kifashe neza tugahamagarira ibihugu na cyane cyane gutaza birasoma amaraporo akogwa nabo bahinga kwishikira mu gihugu kugira bakurikirane banarabe ingene abarundi babanye
ivyo zo kwishikira ni ikindi kibazo iyo mu rwe ituma abakozi igitohozwa kenshi rakenshi uri hanze nuko urundi gutemeye ko winjira mu gihugu iyo ni shaka kuba ari kosa yo kundi ruhande
gukorera mu gihugu murazi ko wari wanasohoye raporo nyine twavuga ko za raporo ubona ko zifite za ntumbero nyine twavuga za politiki rero nibaza ko nk'urugo urubuga muri ofisi ibintu bitunganywa na twebwe naho duhandi hagati y'akazi na muntu tafite twitunganya ari nacyo gituma icyo dusaba kandi icyo dushimikira ko ni uko buri muntu wese ibyo akora yokubahiriza amategeko n'ubwigenge bw'igihugu na cyane cyane akavuga ibintu uko biri ntavuga ibintu uko bitari
ikintu mwizeye ni ikihe mu mwiteze inyishu nka ryari
inyishu twizeye twibaza ko bitebuke ibyo twasabye bizoshyirwa mu ngiro birashoboka nuko ibyo twasabye bizoshyirwa mu ngiro nk'uko kwezi gukurikira mugabo twizeye ko mu myaka izo gukurikira bizoshyirwa mu ngiro kuko murazi ko twavuze ko mu Burundi ataho nyamukuri ko rategurwa turandika ikindi nyine turerekana ituma ataho nyamukuri ko rategurwa hari mu gihe cy'amatora agomba kuba mwarimu gikora itabaye byerekana ko rero twararuse inyishu kuko ibyo twavuga byari byo n'ubwo ibyo turavuga n'ibyo twizeye ko rero bitebuke abagize kajya kanama bazoteba bakabona ko hageze ko ujya mugwi uva aho hama n'amaraporo wakoze bayagire imfagusa kuko azo bari amaraporo agera hehe
mu bisanzwe amashyirahamwe ahanira inyungu z'abanyagihugu amashyirahamwe no mu sosiyete sivile amashyirahamwe ategamiye leta mu bisanzwe yategerezwa kuba abona kumwe ibintu biriko biraba mu Burundi abantu benshi ubaribaza igituma amashyirahamwe nk'ayo usanga kenshi na kenshi amwe ashyigikiye leta ayandi nayo agwanya leta ivyo bishika gute ivyo biva kuki
navuze nti navuze amajambo yumvikana kandi meza navuze nti birashoboka ko abantu batabona ibintu kumwe bivaye n'intumbero y'abantu ko amashyirahamwe ahandi agatakaza mu cyangwa n'inyungu z'abenegihugu atabona ibintu kumwe ibyo n'ibisanzwe navuze ko mu 2015 warayibonye hariho amashyirahamwe yashyize abantu mu mabarabara ariyamiriza ikingo cya gatatu mbona tukavuga dute uri kurana agatakazi na muntu ubanza kuraba icyo amategeko avuga no kubaha amategeko rero uno munsi ko tutasomye ibintu kumwe cyane tutabona ibintu kumwe biratahuritse twebwe rero sinavuga ko amashyirahamwe yasinya ashyigikiye ubutegetsi ariko n'amashyirahamwe yacu n'amashyirahamwe akorera mu gihugu abona ibiriko biraba mu gihugu na cyane cyane yisunga amategeko mu byo akora icyo dutangaza ni uko amashyirahamwe yifatikanya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kugomba kubukorera na cyane cyane mu kugomba kuvugira ibitari byo mwarabonye amashyirahamwe yigenga ajya mu runani rwari rwashinzwe ibyo ntawe utabizi mu nzego murabizi ibyo byose byerekana ko amashyirahamwe atagira amashyirahamwe koko aharanira agatangaza muntu ahubwo amashyirahamwe yafashe intumbero ya politiki no guhangana n'ubutegetsi buhari ibyo rero mwumva ko bitandukanye yebwe n'ibyo duharanira abari mu gihugu abahaniye neza abene igihugu abahaniye neza igihugu mwumva ko bitandukanye tutegerezwa gukora ibintu kumwe cyangwa tutegerezwa guhuriza ku bintu kumwe
Gerard Hakizimana arongoye ishyirahamwe Folcon F ishyirahamwe yishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama murakoze cyane gose ku kiganiro mwahaye iradio ijwi rya Amerika
murakoze cyane tubashimiye ko baduhamagaye murakoze namwe tubashimiye
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Aniho dusozereje amakuru twari tubafitiye muri aka kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikira kuri mikromari 10 na Fiden yo ngabo ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Fasigre Beyehu byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije ku izina rya bagenzi banje bose tubikebanuye tubifuriza kuroranika.